Nzamba.
Nzambira samirana.
Nimusanga kaze mwebwe mwese muri ko mukurikira radio Nzamba agateka kawe turabahaye ikaze muri ano makuru yo kugenekereza rya 13 gitugu cy'umwaka 2021 ayo twabateguriye ahagaze kuri izingingo nkuru zikurikira ibyumviro by'umuganwa Rudoviko kwa Gasore bijanye no kubumbatira amahoro umwe gw'abarundi biracyari kure nk'ukwezi mu Burundi bishikirizwa na Karoli Mukasi yahoze arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona mu gihe kuri uyu wa gatatu u Burundi bwibuka imyaka 60 irangiye umuganwa Rudoviko kwa Gasore yaharaniye intayo kwikukira agandagowe uruhara rw'ububirigi rukaba rugaragara mu iryo gandagogwa ry'umuganwa Rudoviko kwa Gasore twaba teguriye murano makuru abegere umujyango umenyesha makuru Christophe Ngezabahizi basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuva mu gacerere agasaba ko ubutungane bukora amatahoza nyayo kugira ngo abagandaga umenyesha makuru Christophe Ngezabahizi n'umujyango wiwe wose bamenyekane nayo magara y'abantu igihugu cy'Ubushinwa kiramaze kuronsa u Burundi incanco 5,500 zikingira ikiza cya COVID-19 guhera mu ndwiza abarundi bavyipfuza bazotangura guhabwa izo ncanco idonido ryano makuru ni mukanya murahawe ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwo radio Nzamba agateka kawe. Uburundi bwahimbaje kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 13 gitugutu umwaka wa 2021 imyaka 60 irangiye incungu yo kwikukira umuganwa Rudoviko kwa Gasore agandaguwe. Ibirori byo kumwibuka byari birongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye byahereye ku nkuka y'imisa muri Cathedrale Jinamondi. Ibirori bikaba byabandanarije ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko kwa Gasore aho hashizweho ingori z'amashungwe. Ibyo birori nyene byabaye no mu ntara zindi zigize igihugu mu ntara ya Kayanza Buramatare waho Remicisha hayo yaboneye akaryo ko kumenyesha ingingo zishasha zigiye gufatirwa abatari bomorera ko inyubakwa zubatswe hadakurikijwe imetero 6 uva ku barabara. Kuva ku munsi w'ejo rero ihadabu iva ku 100,000 gushika ku miliyoni niyo atekanijwe kuri abo bose batazoba barashira mu ngiro iyo ngingo. Ku bijyanye rero n'umunsi mukuru kwibuka imyaka 60 irangiye umuganwa Rudoviko kwa Gasore agandagowe, Karoli Mukasi yahoze arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona avuga ko ibyiyumviro by'umuganwa Rudoviko kwa Gasore bijyanye no kubumbatira amahoro umwe bw'abarundi n'ibindi uno munsi bikiri kure nk'ukwezi. Uwo mu Burundi ngo harangwa amacakubiri y'ubwoko bwose, ariko Karoli Mukasi afite icyizere ko ibintu bizoteba bigahinduka. Dutega amatwi Karoli Mukasi yahoze arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona.
Bari ku butegetsi leta inzego abarongoye u Burundi ni kuri bari mu nzira ihushanye n'inzira kwa Gasore yari yaciriye u Burundi, ni ukuvuga inzira y'ubumwe bw'abantwaro iriho intwaro irangwa n'amacakubiri y'ubwoko ituri kure nk'ukwezi n'ibyo kwa Gasore yipfuriza u Burundi. Ntawovuga ngo kiriya gihe kwa Gasore yari igeze yumvira ku Burundi bwogeze ngaha naho yari abangamiwe n'abakoloni, kwa Gasore ntiyipfuze yuko amacakubiri kwera bari batanguye kwigisha mugabo hariho rero abarundi ubona umengo baranakwigisha n'ukuri ko ari byo bizazana agahengwe mu Burundi. Aho babihera ntaho mbona, mugabo hariho inyota yuko u Burundi bwosubira bukitwa u Burundi, abarundi bagasubira bakitwa u Burundi, tukemera tugasenyera ku mugozi umwe. Naho rero mvuga nti imbere ni heza kuko mu gwaruka, iyo mvuze ugwaruka rero simamvuze zijya mbanira kure, ariko mu gwaruka mu Barundi umuntu arumva ijya nino haba bari mu bari mu Burundi haba mu bahungiye hanze bari nyuma y'igihugu umuntu arumva ko gatima kuko u Burundi ubwo kogoro hariho rero n'ikindi mu mitima y'abarundi cyoragira ibiyo kubona iyi myaka yose iheze atawundi muntu abarundi bahurumbira bavuga bati uyu muntu yari umugabo yaramushinga naye yaravuze icyambo cyo kugenderwa ko muri iyo myaka 60 yose iheze n'ukuri nibaza ko n'ibyo niragino vuga ryagumyeho
uruhara rw'ububirigi ruragaragara mu iganda kugwa ry'umuganwa rudavikwa kwa gasore ibyo byemezwa n'umuhinga muri kahise akaba n'umwanditsi w'umubirigi Ludodowit akaba aheruka gusohora igitabo kijanye n'amatohoza yaramaze imyaka ari karakora ku iganda kugwa rya rudavikwa kwa gasore Ludodowit akahamagarira ububirigi kwemanga uruhara rwagize muri ubwo bwicanyi Ludodowit akaba yabivugiye mu radio ya Faransa
L'enquête de cet assassinat était aux mains de la
Amatohoza kugo kwicanye bwa gasore yari mu mino y'umukoroni kuko kwa gasore yagandabwe yasigaye amezi 10 mu Burundi bwikukire ico gihe cyose ayo matohoza yari karakogwa urwara kububirigi baragwiyobagije jewe rero nashoboye kwiweza ubwa mbere ibijanye n'ingene abakoroni bahasha aho byibonekeza neza ko hari ibimenyetso umuntu atohakana kandi bikomeye ku ruhara rw'ububirigi ibyo tukabikesha amatohoza atigeze aja habona amatohoza akaba yakorewe rimwe najya yanji yakorewe i Buruseli mu bubirigi nyene akaba yafatiye ku kibazo cyo kumenya uruhara rw'ububirigi muri ubwo bwicanyi ubu bikaba bizwi neza ko habaye amanama atatu y'abakozi bahanitse b'abakoloni mu Burundi mu minsi yakurikiye amatora kwa gasore yarahejeje gutsinda aya manama akaba yaragamije gushira umugambi wo kugandagura kwa gasore
cet assassinat a été fait d'une façon tellement amateuristique il y avait eu des témoins qui ont vu
munyuma yoganda kugwarira kugwa ariko rikoranwa ubwenge buke kuko hari byabona byiboneye imodoka y'abatavuga rumwe n'umugambi ikona yari ihagaze aho ubwo bwicanyi bwabereye ibyo byose bikaba byatumye abakoloni bafata uwakoze ubwo bwicanyi hamwe n'abandi bari mu babuteguye mu nama ya gatatu yabaye mu minsi yakurikiye intsinzi ya kwa gasore ni Regita Heinye yatomboye neza ko kwa gasore ategerezwa kwicwa avuga ko ari we muti ku ngorane igihugu cy'u Burundi cyari gifite mu byo natoye hari kete rigufi Terex y'iperereza y'ububirigi ivuga ko abakenyezi babo batwari b'abakoloni batsekewe n'ubwoba budasanzwe igihe bumvise ingingo yafatiwe muri iyo nama bakaba mbere bashaka no kubibwira abamenyeshamakuru uko bigenda kose ayo matohoza yaretse gushigwa ahabona kubera intumbero yayo itari yo gukurikirana ababirigi bari bafite uruhara muri ubwo bwicanyi ahubwo ayo matohoza yakozwe kugira ngo bafashe uwakoze ubwo bwicanyi n'ababimufashijemo
de convaincre le gouvernement de sauver l'assassin et ses complices.
Imyaka itandatu iraheze umenyesha makuru Christophe Nkezabahizi yakora kuri radio na televiziyo nkuru by'igihugu agandaguwe n'umuryango we wose abegereye umuryango wiwe bavuga ko kugeza uno munsi atacu butungane burakora kuri iyo dossier bagasaba umukuru w'igihugu guhaguruka agasaba ko butungane bukora amatohoza nyayo maze abagandaguye umenyesha makuru Christophe Nkezabahizi n'umuryango we wose bakakubitwa intahe mugahanga ni nkuru twateguriwe na Beni Akserakana.
Hari nyuma y'umutaga kugenekereza ya 13 ukwezi kw'icumi umwaka w'2015 umumenyesha makuru afata amasanamu kuri televiziyo y'igihugu yaragandaguwe ari kumwe n'umuryango wiwe wose kuva ico gihe abakoze iryo bara ntibigeze bafatwa ngo bashikirizwe ubutungane abegereye umuryango wiwe n'ubu baracarindiriye ko ubutungane bushengeza abakoze ubwo bwicanyi
imyaka itandatu irakwiye uno munsi Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe bose bagandaguwe kureta y'u Burundi nta kintu na kimwe irakora kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe bishwe ku murango izuba riva abantu bose barabonye ibyabaye tivyumvikane ko leta y'u Burundi yoba afite inzego zose zitwa ko zikora yoba ariyo yonyine itaramenya abantu bagandaguye Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe bose
bavuga kandi ko habuze ugushaka kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bakurikiranwe ngo kuko barazwi kanatsinda n'icaha cakozwe izuba riva.
Tusaba leta y'u Burundi yuko yoshira mu ishaka kuko abantu bice Christophe Ngezabeze n'umuryango we bose bari mu nzego zitandukanye. Tusaba rero leta yuko yova muri ako gacerere igakora amatohoza kugira ngo umuryango wa Christophe Ngezabahizi tumenye abatwikiye abantu. Twasaba umukuru w'igihugu rero ko yoje umutima amenyo agafata abo bantu bose bagirizwa ubwo bwicanyi bagahagarikwa bakaje imbere y'ubutungane. Nicyo dusaba no muti mu gahinda no mubabaro kubona ta muntu numwe dushobora no gutabaza.
Amashirahamwe yabamenyesha makuru hamwe n'amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike ntibahengeshanije gusaba ko abakoze ubwo bwicanyi bahanwa.
Beni akserakana arakenuye dekatumira mate mukanya amakuru kuri radio Inzamba agateka kawe acabandanya.
Inzamba
twandanirize amakuru twabateguye mu gisata camagara y'abantu guhera mu ndwi iza barundi bavyipfuza bazotangura guhabwa incanco z'umugera wa coronavirus byashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Tade Ndikumana umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko Ubushinwa bumaze kubaronsa incanco 5,500. Umushikiranganji Ndikumana akamenyesha ko bazohera mu bakora muri ubwo bushikiranganji abafise ingwara zidakira n'abafise imyaka irenga 60. Dukurikire umushikiranganji Tade Ndikumana ajejwe amagara y'abantu.
Amasite dusanzwe dupimira kugira ngo coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku babyipfuza. Byumvikana rero yuko nta muntu nayo babyipfuza dushobora guhura incanco wa coronavirus atipimishije kugira tumenye yuko ataza agenda n'umugira wa coronavirus. Uvuga rero umuntu azogenda kwipimisha coronavirus ku masite no ku bitaro by'akarere kujya byahora ha mpande yaho dusanze waranduye tuguhereza imiti. Byumvikane kugenda ukayifata neza iyo ukize byumvikana ko ufise abasoda b'umubiri amezi atandatu aheze niho ushobora kuronka urucanco. Uyu ni nawe dusanze ata coronavirus afise tuzoheza tumubaze ko ashaka urucanco arushaka tuzoca tumuha urupapuro asinya yuko atabikoze ku gahato hanyuma acaronka urucanco baheze bamuhereze icyemeza yuko yaronse urucanco acayitahira abandanye kwikingira. Kuba wararonse urucanco ntibisigura yuko utazipimisha ukwezi guheze kuko urashobora no kwandura naho waracandaza. Abo ni kuvene gihugu bari ngaha hagati mu gihugu. Ku bandi nabo bakeneye kuja hanze bakaba bakeneye urucanco mu kigo UNSP kujya bahora bagenda kwipimisha kugira ngo babahe certificate yerekana ko ata coronavirus bafise bace bafata ingendo zo mu mahanga. Ubikeneye naho nyene azoca aronka urucanco hari gihe abagiye mu bihugu barusaba canke abikeneye. Ku bandi kandi nabo ahandi tuzoshira indi site ni hajya muri ikigo kijejwe incanco nayo tuhashira site kugira bipimishe coronavirus basanze batayifite nabo nyene bakeneye urucanco baruronke.
Tuwamenyeshe ko mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cha coronavirus abantu bose bava mu gisagara cha Bujumbura baja mu ntara zitandukanye z'u Burundi bazotegerezwa gupimwa hanyuma bagahabwa urupapuro rwerekana ko batanduye ruzomara ukwezi. Uko kwezi guheze bazongere bipimishe nk'uko byamenyeshejwe na muganga Tade Ndikumana. Ingingo ya leta y'u Burundi ihamagarira kwicandagisha ikiza cha coronavirus irashimisha abanyagihugu baganiriye na radio Inzamba agateka kawe. Abo banyagihugu bagasaba leta kugira itegeko ubwo rucanco aho kubajuragiza babicishije majambo ashikirizwa na bamwe mu bategetsi.
Kuna riwa rumushikira nganji ajeje magara y'abantu ntiyari kuvuga yuko urucanco ruzohabwa ubyipfuza. Abwo yari kuvuga ati izincanco tubona hataragera ko zihabwe Abarundi atubona yuko hari hagahaze tubona yuko hari izo zidakwije bakazanka
bene bavuga ko kwicanda gisa bose ntaje ni wasiga nta kuvuga ngo hashaka gishubisha ati jenge bawo leta shaka kuvuga ibyo no kuvugana aho ibyo yuko atacuru bade kare atanuye ka kwicanda gi ko ari cyangwa ngo ubishaka igobona bake nibyo nyitege kapana kuvuga ngo hado ubishaka niye tatse habanye byo gukora ko kwiye ni kora byo n'ibyo cyo kwikura n'ibyo cyo.
yarakwiye gufata ingingo yuko abantu bose bakwiye kwikingira kandi ndazi neza ko nawe nyine urukingo yagwiteje kandi n'abagenzi biwe batwara iki gihugu urukingo baragwiteje mu kinyegero turabizi rero nibareke kuguma bakirimbira ku munyagihugu umunyagihugu muto muto
mushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yari yaduciye ivutu avuga yuko uzogenda kwicangisha kuri urwo rucanco icyo azoba atazobaza leta urumva abanyagihugu bashobora kugira ubwoba ati mbere yaco bya bintu birimo ingaruka mbi ko na leta itanguye kubyiyamiriza icyo bituma rero leta ikwiye gushyiramo ingufu zikwiye kwereka abanyagihugu yuko kwikingiza koronavirusi bikenewe cyane icyo bituma leta rero ikwiye gusubira kujya ku maradiyo ahumuriza abanyagihugu bikwiriye
kome ko nakuze umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara arashima intambwe ishimishije igihugu kigeze ko ariko agasaba leta ko shigwaho umugwa bahinga kugira ngo bashobore guhimiriza abanyagihugu gufata izo cacu nkuko bisanzwe biba mu bindi bihugu
uravye iyo byahereye kuva ikiza higitangura gushika n'iki gihe nibyo hariho byinshi byagiye bihindagurika kandi kumbure kubera baza barabona n'abagwayi biyongera hanyuma mbere bagaca baraba bati reka turabe icyo twokora kuko urabibuka yuko byavuye mu guhakana bijya mu kucemeza mugabo bijya kwemeza yuko imiti ari gusenga hama mu nyuma barashyiraho imiti barashyiraho ibipimo buhoro buhoro bigenda biyongera n'ubu bakaba baremewe n'injanjo ni ikintu tubona ko kigenda gahoro mugabo kikagenda inyuma y'ibindi bihugu mugabo bisa nk'ibitera imijime bugira abahinga bakagira umugwi ubyo mugwi w'abahinga ukama uterera leta ukama uri mu zindi nzobere zo mu isi hirya no hino bakaguma bari biteguye kugira ngo leta nabo nayo ihezi bakire kuko ikizi iyo ziteye leta niyo ije imbere mu kukigwanya ni nka kurya ko ku rugamba urwo ari rwo rwose leta iteza gukingira abanyagihugu bayo rero kwihuta haba mu gucanja abanyagihugu kuko injanjo zarabonetse kandi zizewe bakagira n'abahinga babwira leta ntibahe icyo tuvuga ikidashitse ni ukuvuga ukemera gushyiraho izo njanjo hanyuma mugabo ukabwira uti zizotora ushaka mu gihe cy'ikiza leta iteza guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bakingire ku rugero runini hagati y'izindi ngamba zose zafashwe zo kuciringa leta rero nayo yoteza gushyiraho umugwi w'abahinga ujya hamwe n'abandi bahinga hirya no hino kugira ngo babone ibyo babwira abanyagihugu bahimirize hakiri kare ni ukuvuga batarinda kugira nk'imvu cyangwa ngo bagire abarwayi benshi kandi bitari bikenewe
yari komeko nakuze umuhinga mu bijyanye n'indwara zandukira ayajyanye n'umutekano naho hari ikiziga cy'umutama w'imyaka 70 catowe mu gatondo ka kare kuri uno munsi wa gatatu ku mutumba Mitakataka ni muri zone Mitakataka ya komine Bubanza mu ntara ya Bubanza uwo yashengeye akaba yarasanzwe ararira inyubakwa bimburiramo umuceri n'inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
amakuru dukura ngaho Mitakataka atumenyesha ko Bizimana Yohani yarayagandaguwe yari umunyezamu w'ubiko bw'umuceri witwa Nduwimana Eric ayo makuru akabandanya avuga ko nyakwigendera basanze umutwe wiwe bawumenaguye n'amabuye abakoze ubwo bubisha bakaba baciye bamenya igufuri barinjira muri iyo nzu baca batwara isanduku y'ububiko n'ibiro 35 by'umuceri gusa kandi iyo nyubakwa yari isanzwe yuzuye umuceri Bizimana Jean nk'uko iyi makuru abitubwira ngo yarasanzwe aba mu kigwati c'amahoro kiri ku mutumba Muyange komine Bubanza akaba kandi yarabanye neza n'abanyi biwe nk'uko ayo makuru abandanya byemeza Bizimana Jean akaba ari umuntu agira kabiri agandaguwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe abanyagihugu barasaba ko umutekano wabo wocungerwa gusumba abajijwe intwaro no mu gipolisi baremeza iyo nkuru bakamenyesha ko bariko bararondera abo babisha
arakoze Vanessa Muhite kaningaha duciye dusozera no makuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu nshimire mwebwe mwese mwari mwaduhisemo uruganda kwa radio Inzamba gateka kawe kwabatongokaje ana makuru nabwo reka ndarukengurukire jamarinda bashinze mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye na gasaka.